Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri beneza mwinshuti mwese, turi ku mukuru w'umunsi wa gatanu itariki 8 y'ukwezi kw'11 mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu kanya turabashikiriza inkuru y'iki kiganiro Perezida Paul Kagame yahaye abamenyeshamakuru. Turabashikiriza kandi n'inkuru y'ibivugwa ku munyororo w'imyaka 30 waciriwe Bosco Ntaganda na Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha. Reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru tutagure kuri inkuru ivuga kuri sosiyete ifasha mu gucukura ubutari yo muri Australia Parenti yatangaje ko abakozi bayo 19 bishwe mu gitero cyabereye mu gihugu cya Burkina Faso, nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo turi kumwe ngaha muri studio.
Nivyo Frederick, sosiyete ifasha abacukura ubutare mu gihugu cya Australia Parenti Global Limited yatangaje no musi wa gatanu ko abakozi bayo 19 bari mu bantu batari bake bishwe mu mutego wakozwe ku modoka zari zijanye abakozi amajana n'amajana hafi y'umurima w'inzahabu w'isosiyete y'igihugu cya Canada uri mu gihugu cya Burkina Faso. Sosiyete icukura ubutare Senafo Incorporated imenyesha ko bisi zayo zitanu zari ziherekejwe n'igisirikare zarashwe ku musi wa gatatu mu ibarabara rijana ku murima w'inzahabu wahitwa Bungu mu ntara iri mu buseruko bwa Burkina Faso. Igitero cyo ku munsi wa gatatu cyahitanye abantu 37 abandi 60 barakomereka. Societe Parenti Global Limited ivuga ko abakozi 20 bayo bajanywe mu bitaro inyuma y'ico gitero. Abakozi b'Societe Parenti Global Limited bishwe cyangwa bakomeretse bakorera ishami ry'iyo sosiyete rikorera muri Africa, African Mining Services. Iyo shami ryakoreshejwe n'isosiyete Semafu mu murima w'inzahabu wa Bungu. Societe Parenti Global Limited ivuga ko ibikorwa byayo mu murima wa Bungu byahagaritswe. Iyo sosiyete ikaba ifite imigambi yo kurungika abakozi bayo muhira iwabo.
Urakoze Fidele. Hindi inkuru tubafitiye ni inkuru ivuga ko umugambi uri ku butegetsi mu gihugu cya Ile Maurice watsindiye ibibanza birenga 50% mu nama nshingamateka, nkuko ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora bivyerekana. Iyo ntsinzi ihaye umushikiranganji wa mbere Pravind Kumar Jugnauth ikiringo c'imyaka 5 ku butegetsi. Amatora yabaye ejo ku munsi wa kane yaranzwe na kamu katewe n'abanyapolitiki agasaba ku butunzi bw'ico gihugu kirimo abanyagihugu miliyoni 1,300,000 ubugabanganywa neza. Umugambwe uri ku butegetsi MSM watsindiye ibibanza 35 ku bibanza 62 vyo mu namashingamateka, mu gihe umwe mu bandi banyapolitike babiri bahiganywe yaronse ibibanza 15 ubundi nawe akaronka ibibanza 10 nkuko umurwi ujejwe gutunganya amatora wabitangaje. Bitekanijwe ku biharuro vya nyuma vy'ivyavuye muri ayo matora bishikirizwa uyu munsi kwa gatanu ku mugoroba. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yagabishije Ubushinwa n'Uburusiya, yabishikirije ari mu rugendo mu gihugu c'Ubudagi. Idonido y'inkuru mugenzi wacu Fidele Niyongabunga mu studio.
Imyaka 30 inyuma yo kuruhome rwagabura igisagara cya Berlin rusenyutse, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko ziri hamwe n'ibihugu bicuditse bihanganye n'abansi bakomeye b'abakomunista. Amerika itangaza ko ibihugu byo mu makungu vyigenga bikeneye kubandanya kwikingira ibibazo bitegwa n'ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa. Mu ijambo yashikirije mu gisagara cya Berlin, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yavuze uno munsi wa gatanu ko Uburusiya bwateye ibihugu bibanyi buragandagura abanyepolitike batavuga rumwe nabwo. Yamenyesheje ko abategetsi b'Uburusiya bafashe bunyamaswa abo mu bwoko bw'abatata n'abanya Ukraine baba mu ntara ya Crimea barwanya agasomborotso k'ico gihugu. Mike Pompeo yifatiye mu gahanga kandi igihugu c'Ubushinwa, yavuze ko ico gihugu n'umugambwe wacu wa gikomunista biriko bishyiraho imigambi mishasha irangwa n'igitugu. Pompeo avuga ko umugambwe wa gikomunista mu Bushinwa koresha uburyo bwo kunumya abanyagihugu ubabuza batavuga rumwe na leta gusohoka igihugu hamwe no gutoteza imiryango y'abashinwa b'abayisilamu bo mu ntara ya Xinjiang bahungiye mu mahanga ubutegetsi. Abategetsi b'Ubushinwa bane baguye Mike Pompeo kuvyo yatangaje kuvyereke umugambwe wa gikomunista bigamirije bivuye inyuma ivyatangajwe na Pompeo. Pompeo ari mu gihugu c'Ubudagi muri indwi yo kwibuka imyaka 30 irangiye uruhome rwo mu gisagara cya Berlin usenyutse aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1989.
Thank you. amakuru havugwa mu ntara ya Afrika ibiyaga binini tubatangurira mu Rwanda ho Perezida Paul Kagame ahejeje guhiganira abamenyesha makuru ishe ku bibazo bitandukanye bimaze iminsi bivugwa imbere mu gihugu no mu mahanga mu mugenzi wacu Asumutakabuye yakurikiranye ico kiganiro tukaba turi kumwe kuri telefone mwiriwe neza Asumutakabuye
wiriwe neza Fred
muraho murakomeye
yego turaho turakomeye
bu majambo make cyane rwose Perezida Paul Kagame ibanze ku kicane cyane muri cyo kiganiro
yego urakoze Perezida Kagame nakubwira ko yavuze bwa mbere ko ibaruwa iherutse kwandikwa n'abadepite bo mu Bwongereza muzi ko banditse basaba Perezida Kagame kurekura abasirikare babiri bafunze General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bavuga ko barwaye Kagame rero akaba yavuze ko yanenze ibaruwa muri rusange avuga ko aba badepite batakagombye kuba barabanje bataragumye gusaba u Rwanda kurekura aba basirikare bafunze ahubwo ko bari kubanza gutekereza ku Banyarwanda bakekwa uruhare muri Jenoside bamaze igihe kinini baba mu Bwongereza akavuga rero ko ibi ngibi batagombaga kubivuga kandi batekereza ko iki kibazo bagitindanye ku bantu bari mu Bwongereza bakekwa Jenoside yanavuze kandi ku mutekano w'akarere Perezida yavuze ko ubwicanyi burimo kubera mu gace ka Minembwe yavuze ko bugomba guhagarikwa n'ubufatanye bw'ibihugu by'akarere avuga ko rero ari ikibazo gikomeye kuri ko muri kira gihugu hakomeje kuba imitwe myinshi yitwaje intwaro akavuga rero ko ibihugu byo muri aka karere bigomba guhaguruka kugira ngo barwanye iki kibazo cy'umutekano muke urimo kuvugwa muri Congo
ku byerekeye ibibazo navyo byagarutswe ko cyane byerekeye ukuntu abanyarwanda babayeho yabivuze ku iki
na byinshi yavuze ku mibereho y'abanyarwanda urebye cyane cyane yabazwaga ku bibyo hanze ahubwo yanagarutse no kuri iki kibazo bavuze mu minsi yashize ibibarego byari bimaze iminsi bivugwa bishinzwe ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda ko haba harimo gukurikirana mu ibanga itumanaho ry'abantu bazwi cyane kutavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda icyo nacyo yakivuzeho avuga ko ibyo bintu bibaye bishobotse nta muntu utakurikirana icyo umwanzi we amuvugaho ariko Perezida w'u Rwanda avuga ko nta bushobozi u Rwanda rufite bwo kuba rwakora ibyo ngibyo
turakugaruka ko kwidonido icyo kiganiro ariko mbere yaho reka mutubwire cyane cyane ku bintu ashobora kuba yashikirije byerekeye ibintu byaranguwe mu Rwanda eka n'imigambi mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
hari icyo yavuze hari icyo yavuze cy'uko u Rwanda rwitegura kuzakira ibihugu biri mu muryango w'ibihugu bivuga icyongereza avuga ko u Rwanda rwiteguye neza ndetse ko imyiteguro irimo hafi kurangira hari ibindi bibazo bamubajije byerekeranye mu minsi yashize muzi ko mu Rwanda hari ikibazo cy'abana baterwa inda bakavuga bati ese nta kuntu abana bato bakwemererwa kuringaniza imbyaro gufatira miti ibuza Perezida avuga ati twareba iyindi miti yose ishoboka ariko iyo miti turumva atari yo aka kanya twashyira imbere tutayivuga ngo umwana w'imyaka 14 cyangwa 15 natangira kuringaniza imbyaro
urakoze Yasumta turagutera ka mu makuru yacu ari imbere kugira ngo uduhe idonido ico kiganiro
urakoze cyane Fred
urakoze Yasumta
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
urunani rwamesha makuru muri Afrika ruriyamiriza ifungwa inyuruzwa ni burabuzwa ryamesha makuru batandukanye muri Afrika urwo runani rufatira kwamesha makuru bane n'umushaferi wabo bikinyamakuru iwacu mu Burundi bapfunzwe kuva mu kwezi guheze ni mu gihe u Rwanda wifatanije n'amakungu kuri uyu wa gatanu mu guhimbaza umunsi nyafrika witangaza makuru inkuru ya Pierre Cavera niyo nkuru ari mu Rwanda
urunani rw'abamenyesha makuru bo muri Afrika Federation Africaine des Journalistes rubona ko hacibonekeza ibihugu bigihohotera ukwishira no kwizana abamenyesha makuru muri Afrika ubwo runani rwiyamiriza ifungwa inyuruzwa niburabuzwa ry'abamenyesha makuru batandukanye Paruisi Thomasi atwara ico gisata ce gukirunani muzamakungu kw'abamenyeshamakuru atanga karorero kubamenyeshamakuru bane n'umushoferi wabo bikinyamakuru iwacu cigenga gikorera mu Burundi baherutse gufatwa bagafungwa. Ruyisi Thomasi avuga ko abo bamenyeshamakuru bariko bazira ubusa kuko bari bagiye kurondera makuru maze bagabanye bihuha mu gihugu.
We have issued a statement condemning the arrest and accusation of the four journalists.
Ati twagize icyo tubivuga ko dutera ibyatsi twivuye inyuma iryo fungwa ry'abamenyeshamakuru bane n'umushoferi wabo. Nibyo bagirizwa turabyiyamirije kuko ntibigira ishingiro. Kwagiriza umumenyeshamakuru afise mikro kwakorana n'abagwanyi no guhenda abantu niyo mpamvu dusaba ko leta y'u Burundi yobarekura vuba bwango atakirinze gusabwa. Kanatsinda turizera neza ko bari ko kazi kabo gasanzwe ko kumenyesha abantu ibiriko biraba byongera bivugwa ko bahari abagwanyi canke abakoretera bwoba.
No, it's not easy. If you look at the developments of
Ntibyoroshye na gato gukora uwo mwuga w'abamenyesha makuru mu Burundi kuko kuva Perezida Petero Nkurunziza ashakiye kwitoza ikindi kiringo abamenyesha makuru benshi barangajwe barahunga. Ni nk'igitero kigamije kuzivya no gusubiza inyuma bwigenge bwo kuronka no kumenyesha makuru.
Freedom of expression and access to information in Burundi.
Ugorunani ruvuga ko iryo fungwa ari nk'ubutumwa bwarungikiwe abandi bamenyesha makuru na nyarijya hasigaye amezi indwi gusa kugira ngo habe amatora muri ico gihugu.
This is what we are afraid of, that the current arrest of the four journalists might be a
Icyo nico dutinya cyane ko ihagarikwa ry'abo bamenyesha makuru ari nk'ubutumwa bwa gasopo buhawe abandi bamenyesha makuru kugira ngo ntibazoryogore mu gihe cy'amatora. Ahandi hoho ntivyo bavyumvikana ingene hasigaye amezi make ngo aya matora abe abamenyesha makuru batangura gutegwa ubwoba abandi bagahagarikwa. Nukugira bamwe bazotinye gukora makuru nyayo abandi birabire hijya ntibavuga ivyo babonye bitagenda neza muri ayo matora.
In reporting critically concerning the campaign in regards to the elections.
Paruisi Thomasi yabivuze mu gihe yari yitavye ibirori mu Rwanda byo guhimbaza umunsi nyafrika wahariwe kumenyesha makuru. Ni nako ishame Oricom rirwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta mu Burundi ribibona. Gabriel Fyiri aritwara mu itangazo yashize ahabona avunira kagohe leta ko yari kwiye gufata iya mbere mu kubaha abamenyesha makuru kuko nabo mu myaka iheze umugambi CNDD-FDD uri ku butegetsi ukiri mu ishamba wahawe ijambo mu maradiyo n'ibimenyesha makuru bitandukanye.
Ama leta rero gerageza kuzimagiza ubwo burenganzira bwitangaza makuru hamwe n'uburenganzira bwo kuronka inkuru ego n'ivyo arashobora kubishobora akanya gatoyi. Mugabo sinibaza yuko abari bakwiye kubizimagiza ari aba CNDD-FDD kuko twese turazi ko ngaha mu Burundi twahura twumva aba bajerome ndiho n'abandi baroberi bariko baratera igihugu bamavugira ku maradiyo asamiranira ngaha ntitwari bwigire twumva bavuga ngo bayafunze cyangwa ngo bafunze abamenyesha makuru. Rero ntitwumva na gato ingene aba CNDD-FDD no musa aribo bivuga tuzi inshuro bavugira ku maradiyo. Murabizi ko nko mu bihugu nka za Siriya, za Iraq n'ahandi hakunda kuba hari ntambara, harabamenyesha makuru bagenda gukurikirana ibiba biriko biraba. Twebwe rero tubona ko ari akankanzi agashavu bamwe muri leta bashobora kuba bafitiye abamenyesha makuru.
Abo bamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bafashwe bafungirwa mu ntara ya Bubanza kuva itariki 22 z'ukwezi guheze bagerezwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Abo bagize ico bavuga bamenyesha ko bibabaje kubona uwo munsi wahariwe kumenyesha makuru muri Afrika ugeze abo bamenyesha makuru bakiri mu buroko. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuwibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira yu Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afurika birimo Burundi, ikibazo cyo kutabyara hagati y'abubatse ni ikibazo cyegekwa cyane cyane ku bagore. Ni mu gihe ubushakashatsi bwerekana ko ari ikibazo gishobora no kuva ku mugabo. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na Dr. Barnabé Mbonimpa atangura avuga uko icyo kibazo cyifashe mu Burundi.
Urakoze neza Madame Oriane. Jewe ndi nitwa Dr. Mbonimpa Barnabé, nkaba ndi umuntu yakurikiranye ibyo kwakira ababyeyi, nkaba nkora mu bitaro bita twita Fizano Centre ya Reproduction yitwa Fizano.
Murakoze cyane rwose. Muganga, mbere y'uko turonka Madame Aime ku murongo wa telefone, iki kibazo cyo kudashobora kwibaruka turumva ko kitoroshe, ibitigiri ntivyoroshe kuronka ku isi kubera ibibazo bijanye naco. Mu Burundi hoho bahari ibitigiri dufise canke cyo bacifashe guteka ikibazo?
Nguko ubivuje ikibazo kigoye kubera ko ibitaro bishobora kubipima byinshi. Ubwa mbere bwo mu Burundi nta byigwa birakorwa cyane, mugabo ikigwa cyakozwe ni mu profesori yitwa Sindayivanya, niyo yari yabonye yuko ibyo kwibaruka bikunda kugora hafi 15% y'abadamu y'abagore baza kwivuza.
15% numva ko atari bake na gato. None biterwa n'iki? Biterwa n'iki? N'iki mu bakenyezi canke tuhereye ku bakenyezi, biterwa n'iki ya kenshi?
Ni kibazo gikomeye cyane kuko ukutaronka ibyara ku bagore biba ku bintu byinshi. Ku isi yose hariho kenshi na kenshi ihindagurika mu bintu byo kugira kuzana imbuto mu bagore. Hari abamwe disordre hafi ko ku bantu 23%. Hakaba rero n'izindi ndwara zo mu turingoti ku bantu bashika nka 31%. Hakaba rero n'izindi ndwara izo bita endometriose. Hakaba n'ibyo aburya ibyara atawubona neza ikibitumye. Hakabaho n'izindi n'ibindi bituma mugabo ibikubikuru n'ibyo.
Urakoze cyane. None ku bakenyezi, tukiri ku bakenyezi, bokora iki henshi kuri kumbure kwirinda izo ndwara ziba zavuye kuki? Bokora iki
ubundi? Imana yari yaremye abantu ibarema neza, atata guhenda na kurimwo ari abantu bakunda gusomeranira, umugabo agasogera umugore ntayerere, n'umugabo ntayerere. Kenshi na kenshi bene abo nta ndwara bagira, ariko hariyo ibyo kurenga ibigo birashika. Umugabo akarenga ibigo ukagisanga yazanye indwara, indwara zibita za mburugu, indwara zibita za bihimba byirondoka by'umugore. Ugacusanga rero ingorane zirabonetse.
None umuntu yatangura kwikeka icyo kibazo nka ryari? Kuko abantu barubaka ugasanga ntibazi niba ubwo nyine bakwiye guca basama, kenshi bitangura kuboneka yuko hari ikibazo hacikiye kingana gute?
Ubundi abubakanye hariho uburyo bubiri bwo kubipima. Hari ubwo kubona umaze nk'imyaka ibiri atakiraboneka mu utarasa n'inda, kenshi na kenshi ngaho ni wakavuga ko indwara y'ubugumba ishobora kuba yafashe umuntu. Hari imyaka ibiri atamutima ufata, atamukora imibonano mpuzabitsina ku mategeko, kenshi na kenshi mu myaka ibiri uba wasamye. Iyo urengeje imyaka ibiri kenshi na kenshi ni ukujya kuraba umuganga.
Murakoze cyane gose. Reka twakire madame Aime Ndayizeye, ndabwiye ko twamuronse ku murongo wa telefone. Urakoze cyane madame Ndayizeye kwitaba kino kiganiro.
Murakoze nabo, murakoze cyane kuntumira.
Tubwire gato muri make madame Aime ninde, ko bagiye kukumva babanze bakumenye gato.
Jewe nitwa madame Aime Ndayizeye, mfite imyaka 38 y'amavuka. Nubakanye n'umushinganahe witwa Apollinaire Nirora, tugira dukwize imyaka 14 twubakanye. Murakoze.
Murakoze cyane gose. None madame Ndayizeye, tubwire muri make intahe yawe byagenze gute, we n'umugabo wawe mwarabanye n'iki kibazo, byatanguye gute, mwabimenye gute, hama utubwire n'ingene byagenze.
Murakoze cyane. Twebwe kuva twubakana nk'uko imigenzo yo muri Afurika cyane cyane no mu Burundi, iyo babonye abantu bubakanye, ubwo nyine haheze ukwezi abiri batangira kukubaza bati murasama, kuko mu migenzo y'iwacu kubaka bisigura kuronka umwana. Twebwe rero twarabaye ngaho, hanyuma harahera amezi abiri, atatu, ane, ndabona yuko atakiri ko kiravamo. Hanyuma turaheza turavugana n'umushingantahe, arambwira ati tugende turondere umuganga. Twaragiye kurondera umuganga effectivement muri iyo centre Docteur Mbonimpa ariko aravuga yabo. Hanyuma muganga turamuronka, aratubwira ati haracari kare cyane, nitwovuga yuko byoba ari ukutibaruka. Ati hari igihe biteba, kubera ko igihe kiba kitaragera, ati mugabo reka tube turarindira. Turamubwira ati kibasi turabire utugeragereze, kuko twebwe twumva vraiment muri twebwe dukeneye umwana, twumva byihuta kuronka umwana. Hanyuma aratubwira ati haracari kare, nimurindirire. Mugabo twebwe turamugobera, aragerageza, taraduha imiti. Je arampa imiti, ndagenda ndafata. Nsubiye inyuma gato, maze gushika mu rugo, sike yanje yo kujya mu butinya nka yaciye ihinduka. Nkaza ndasiba ukwezi kumwe, nkasiba amezi abiri, ndabona yuko bishobora kuntera ikibazo. Ariko bambwira ngo kubera naronse ibiro byinshi, kuko nagize ubugeni mfite ibiro 67, nyuma y'amezi atatu nayo mfite 74. Baca bambwira ngo petetwe byoba ari ibiro, mbanze ngabanye ibiro. Ndagerageza, mugabo n'ubundi biranka, ndabandanya ndivuza imyaka ibiri, itatu, ine, itanu. Ndatangura kuvuga nti ko mbona bitagenda, reka nunguruze abajenekologe bose bo mu Burundi ngirana n'uwabamaze.
Ibyo twumvise kumbure, twumvise umengo barashimitse cyane kuri wewe nk'umukenyezi nk'uwo yari afise ikibazo. Turaza kubigaruka ko wanavuze n'indwara syndrome, kumbure muganga yobanza akadusigurira iyo ariyo, boba barishoboye kwibaza ko ariyo. Docteur, iyo ndwara uyidusigurira muri make kuri bamwe bashobora kuba bibaza ko bayifise, iyo syndrome yavuze madame Ndayizeye niyi
syndrome polycystique? Ni ukuvuga ko nuze hariho ibintu izinkabuze mu mubiri cyane cyane bita iperiporakitinini. Iyo niyo ituma kujya mu butinyanga bijya biratana igihe kirekire. Hanyuma uko byari bipanze ingene aha umushinga nayo uhura n'umugabo hageze, kenshi na kenshi biba ngo hahise izindi zibiri, ugasanga birabagora kumenya mbega bobona ryari, kubera ko bataba barataye ibyizere, ntibamenye ihamarege ya dozira, ntibabyamenye igihe urubuto ruba ruhishiriye. Ibyo rero nibyo bikunda gushika kenshi na kenshi, rero bikunda gushika ku bantu bafite intabuze yitwa prolactine nyinshi, igakituma ntuze imbuto z'umugore zidakura neza. Kenshi na kenshi rero umuntu acyamuha umuti utuma izo mbuto zikura, bayita levendoctere de l'obligation. Ariko nibyaka kwabamwe kwihangana kwinshi no kwitonda kwinshi, kuko byinshi ubigize iyo syndrome polycystique irashobora gukomera cyane.
Doctor tukiri ngaho nyene izo mbuto ziba zaratewe niki nibintu umuntu avukana canke nibintu bishobora kuba byaraje kugira izo mbuto ntizikure neza nkuko bikwiye
kenshi ni predisposition y'umubiri wiwe kuko ubundi kuva ku myaka 12 umuntu ajya mu kwezi rimwe mu kwezi iyo rero ibyo bya mize iperiproductin n'ibyaje urumva ni nkabuzo iri mu maraso ikaba nyinshi igatuma ibyo byo guhererekanya imbuto ingene amaregera aza bitatada umuntu ntashobore kubikurikirana neza nicyo kibituma iperiproductin
tubanze tuje ku murongo twakire Jean de Dieu amahoro neza Jean de Dieu
anyama ngewe cyose no mugaza ndega rasha gushika ubugabo nawe akaba yaragukomeye hakaza guhinduka hanyuma kuryo adashaka kuvya cyangwa gutara byango cyose gitahure gira bizwe kimigere byame
urakoze n'icyo kibazo n'akinyine kiratumoye urazi ko uyu mwa y'umuntu avutse abukana ashobora kuba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ari umuhungu akiri mu nda atatangira gutandukana n'ibyo uba umukobwa uzoba umuhungu rero kenshi na kenshi akunda kugira igihe ngorane akunda gikunda gutera ntuzeye ko imbuto zitabaho kenshi na kenshi n'ingene imbuto zikogwa kenshi na kenshi be kukana kagahungu kabute ni kugapima ugakora mu kudutenga twa ukumbiza ko hari imwe tujya dutenga twa tubiri kenshi na kenshi ko kubana kugeza ku myaka ibiri utugara mu kirundi bavuga ko ari utubya tuba turamanuka ngo tujye muri sikoroto muri ayo matenga ngo tumanukeyo iyo arengeje imyaka ine bataramukora ngo batumanure tuje hiyo hasi kenshi na kenshi utubuto twiwe duca tuyenze kuva kandi umwana azobaho atagira intanga
turashimiye Oriane n'umutumire wiwe Dr. Barnabé Monimpa bariko bayaga cyane cyane ku kibazo cyo kutabyara hagati y'abubakanye mukanya turasozera ibiganiro byo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse amwe makuru twashikirije twabwiye ko umugambi uri ku butegetsi mu gihugu cya Ile Maurice watsindiye ibibanza birenga 50% mu nama nshingamateka nk'uko biharuro vya mbere vyavuye mu matora byerekana iyo nsinzi ihaye umushikiranganji wa mbere Pravind Kumar Jugnauth ikiringo c'imyaka 5 ku butegetsi amatora yabaye ku munsi wa kane yaranzwe na kamo katewe n'abanyapolitiki bagasaba ku butunzi bw'icyo gihugu kirimo abanyagihugu miliyoni umwe n'ibihumbi 300 bugabanganwa neza umugambwe uri ku butegetsi MSM watsindiye ibibanza 35 ku bibanza 62 vyo mu nama nshingamateka mu gihe umwe mu bandi banyapolitike babiri bahiganywe yaronse ibibanza 15 wundi nawe akaronka ibibanza 10 nkuko umurwi ujejwe gutunganya amatora wabitangaje bitekanijwe ku biharuro vya nyuma vyavuye muri ayo matora bishikirizwa uyu munsi ku mugoroba twabwiye kandi ko umushikiranganji ajejwe imigendanire wa Amerika Mike Pompeo yagabishije Ubushinwa n'Uburusiya akagabishije ari mu rugendo mu gihugu cy'Ubudagi idonido rero tukaba twashyikirijwe n'umugenzi wacu Fidel niyo ngabo mu kanya gaheze twari twabwiye kandi ko isosiyete ifasha mu gucukura utari yo muri Australia Parenti yatangaje ko abakozi bayo 19 bishwe mu gitero cabereye mu gihugu cya Burkina Faso ivyo rero vyatangajwe mu nkuru yanditswe ngaha mu ijwi rya Amerika. Nshuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro rero twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer Nelson Lopes yadufashe muhiya bw'ivyuma tukadushimiye kandi na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.